mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Minisitiri ya 18 muri 10 na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Ibivugwa hirya no hino ntabwoza abantu kuvuga by'ukuri n'uburenganzira bwabo kuvuga, ariko ikibabaje nuko bavuga ibinyuranye n'ukuri guhari. Igihugu cy'u Burundi kirateye kuko hasere dafise ibitigire. Musanzwe muzi neza yuko bidasanzwe kugira ngo umuntu ashike mu nkambi.
Uyu ni ambassadeur Remy Barampama aserukira u Burundi muri Kenya, avuga ko ariko abeshuza amakuru ye avuga ko hari impunzi z'abarundi zitahukanwa zitwa ko ari impunzi mbwa zarungitswe n'ubutegetsi kugira ngo ibiharuro bigagamishwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ya Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha kwitewe impungenge n'ibugagwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Turabigaruka ko mwido nido mu kanyisa. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe impungenge n'ibugagwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, na cane cane mu gihe Amerika ivuga ko hacibonekeze ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ibugarwa ry'urubuga rwa politiki. Ibi vyashikirije jo kwa kabiri mu butumwa bwa Twitter na Tibor Nagy n'umufasha w'umunyamabanga mu bushikiranganzi bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika. Muri ubwo butumwa, Tibor yavuze ko gukorana n'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu karakajyo keza ko gufasha u Burundi kwerekana ko ataguhungabanya agateka kazi na muntu bikiri muri ico gihugu. Aho mwomenya ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kuvugara u Burundi ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu muri ico gihugu mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ariko kuva mu kwezi kwa cumi muri 2016 Leta yari yahagaritse gukorana n'ivyo biro ivyagiriza gukorana n'abayigwanya mu kwandika ivyegeranyo vyagiriza u Burundi guhonyanga agateka kazi na muntu vyuzuye ibinyoma. Muri Madagascar, abanyagihugu no wa gatatu bazindukiye mu gice cya kabiri cy'amatora yo kudadanura Marc Ravalomanana na Andri Rajoelina. Abagabo babiri basanzwe batavuga rumwe, abakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu baragabisha ko hashobora kuba imigumuko mu gihe hogira uwanka kwemera ko yatsinzwe canke hogira uwushikiriza ko yibwe amajwi. Abakandida babiri barose amajwi yegeranye mu matora ya mbere yabaye mu kwezi kwa 11 uno mwaka muri 2018. Ravalomanana na Rajoelina bari barankiwe kwitoza amatora yo muri 2013 nkuko vyari vyemewe mu masezerano yo guhagarika umutekano muke waranze Madagascar muri ntunga kuva iryo zinga riva mu bukoloni bw'Abafaransa hari mu 1960. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ikiganiro cacu tugihere mu Rwanda mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu nyene, ahavugwa umunyagihugu yongeye kwicwa nyuma ikiziga ciwe kija gutabwa mu moteri. Uwo munyagihugu akurikiye uwundi yishwe mu kwezi guheze, nawe umuyishwe akereyiwe izosi. Ibindi kwinongo na mugenzi wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo murambo w'umuntu uri mu kigero cy'imyaka 30 wabonetse mu kimoteri giherereye mu kagari ka Byahiko mu murenge wa Rubavu. Biboneka ko yasutsweho amazi ashyushye kuko ku mubiri we hagaragara ubushye. Afite ibikomere ku maboko ariko biboneka ko bitakwica umuntu, birashoboka ko yishwa n'izwi. Bwana Habimana Louis ni umujyanama w'ubuzima mu kagari ka Byahi niwe watabaje ubuyobozi bw'akagari akimara kubona uyu murambo yatubwiye uko yabimenye.
Nabyutse mu gitondo njya gusenga saa kumi n'imwe ngiye ku rusengero. Mvuye gusenga bumwe mbese nzamutse njya mu nzu maze kubika Bibiliya mfata ikaramu ndaza ngeze hano nsanga bari hano hano abana mbese bakunda kujya gutoragura amakaramu mu ngarani. Noneho abana umwe aba aravuze ngo ndombonye igipupe. Ntabwo igipupe. Noneho undi aba aravuze ngo nta igipupe ngo ahubwo ngo ndikureba ngo asa n'uwakomeretse. Ndabona ni ibiki ari hehe ngo ari hano mbona kuza kureba. Ngiye gusangasanga ni umuntu w'iki. Ubwo mfite nibuka ngo njya gukora ari gutabasa.
Bwana Habimana akeka ko uyu nyakwigendera yaba yiciwe ahandi abamwishe bakaza kumuta mu kimotiri.
Uriya muntu uri kureba neza aho yiciwe ahandi hantu baramuzana baramuterura amashyira hariya. Kuko urebye wabonye ko mu mutwe bamanze kumuhonjagura. Bigeze aho banamusukaho n'amazi babonye ko ameze nk'uwahiye. Kuko ibintu n'abari abantu babikoze buriya ko urukumva ko bashatse no kuza kudusigaho icyaha cya Daeli igihe cya mbere. Kugira ngo umuntu ajye bazana umuntu bajye kumushyira hariya buriya hanarimba. Yaba ari twagize n'Imana tukaba twanamumenye nibura. Kubera ko iyo tumumenya twagombaga no gushakisha iwabo tukamenya wenda nk'umuntu wo birwanye nawe tugahita tumenya amakuru.
Uwimana Josephine uyobora akagari ka Byahi avuga ko bataramenya imyirondoro y'uyu wishwe kuko ashobora kuba atavuka mu kagari ayobora. Nta byangombwa yasanganwe. Abamwishe bamwambuye imyenda yose.
Umujyanama w'ubuzima yagansanga ku kagari ambwira yuko hari umurambo wababonye mu cyobo cy'abamana n'imyanda hano nyamuka. Bambaye ubusa, bamukuyemo imyenda yose, ariko ikigaragara ni nk'amazi yo bamumennye. Niba bayamumennye bamaze kumwica, bayamumennyeho mbere yuko apfa ntabwo twabimenya, ariko igihari amazi twahawe n'umujyanama w'ubuzima nawe ayahawe n'abana bazungurukaga bari gushaka ibyuma. Ubutumwa twahereza abaturage ni kwa kundi kubwira buri muturage akumva yuko yaba ijisho rya mugenzi we. Ikindi icyo twakora hano ni ugukaza amaroni kuko ikigaragara bamuteruye nijoro baraza bararambika. Iyo ugira ngo abanyamutekano bari hafi wenda baba babonye kubera yuko uyu muntu ikigaragara ni uko bamwishe barangije kumwica baraza bamurambika hariya. Ariko ikigaragara aho bamwice bashobora kuba bamwiciye nko mu nzu bamara kumwica bakaza bagatereka hariya. Ikigaragara yuko ataguye hano mu kagari kacu.
Kugeza mu masaha ine z'igitondo nta nzego z'umutekano zari zakageza aho uyu murambo uri. Navuganye n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi ambwira ko aya makuru atarayamenya. Mu kwezi gushize mu ijoro ryo ku itariki 25 rishyira 26 n'ubundi muri uyu murenge wa Rubavu, umusore w'imyaka 24 yishwe akaswe ijosi. We yari atuye mu kagari ka Buhaza. Byaketswe ko yishwe n'uwamukoreshaga mu kwinjiza urumogi rwihishwa ruvana muri Congo, maze uwo musore akaza kubivamo. Twavuganye n'umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ngo aduhe ishusho rusange y'uko umutekano w'abantu n'ibyabo uhagaze muri izi mpera z'umwaka, maze atubwira ko aboneka mu masaha y'umugoroba. Nagira icyo bitubwiraho muracyumva mu makuru yacu ataha. Umurenge wa Rubavu ni umwe mu mirenge yicirwamo abantu cyane ugereranyije n'indi yo mu karere ka Rubavu, baba bicwa n'inzego z'umutekano bambutse ibiyobyabwenge cyangwa bicwa n'abagizi ba nabi. Ni umwe mu mirenge kandi hantu rubi n'igihugu gituranye cya Congo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwahamya ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye hagati aho umuryango w'Afurika y'ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga kubera ibihugu bigize uwo muryango vyatevye gutanga intererano. Turabigaruka ko handi hata ariko tubanze dutandukire igisata c'impunzi aho ubuserukizi bwa Kenya bw'u Burundi muri Kenya bwemeza ko impunzi z'Abarundi zirenga 500 arizo zimaze gutahuka zivanwa muri ico gihugu muri uno mwaka w'2018. Yamara hari uruhande ruvuga yuko abo batahukanwa ivyo bitigiri ari biba vyarungitswe na leta ya Burundi kugira ngo yerekane ko bariko baratahuka. Ubwo buserukizi bw'u Burundi burabihakana. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wacu i Nairobi Elojo Irikaneza.
Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziba muri Kenya cyatanguye mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Abasuzwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro bose barihirwa amatike na se. Igisata cyabo niyo cyita impunzi ku isi bakuriza indege zibashikana ku mugwa mukuru Bujumbura imbere yo kujyanwa mu ntara baturukamwo. Abamaze gutahukanwa bose buririra mu ikambi y'Ikakuma iri mu buraruko bwa Kenya, ikaba irimo impunzi ziva mu bihugu birenga 10 harimo Sudani y'Epfo, Somalia, Rwanda, Uganda na Ethiopia. Mugabo harabaza kuhuririra bavuye mu yandi makambi harimo na Kivale mu Buganda, nk'uko byemezwa na ambasaderi Haime Barampama serukira Burundi muri Kenya.
Abamaze gutahukanwa bangana 503 mu kwezi kw'indwi twatahukanye Abarundi bangana 189. Dusubira kandi mu kwezi kw'icyenda aho twatahukanye 100. Hanyuma mu kwezi kwa 11 hatashe Abarundi bangana 104. hanyuma muri Kigarama nawo twari twateguye mbere nuko bimeze ko hatahukanwa abanyana na 10 umva ko muri rusange atari bake na 553 izi nkuru z'uko abarundi baba mu nkabika kuma bataha nabandi barabimenye mu zindi nkambi uwo tumaze iminsi itahukana rero aribo abatubwira neza yuko baje ikakuma muri Kenya bavuye mu zindi nkambi hari abagiye ikakuma bavuye Dadaab abagiye ikakuma bavuye Nakivale bakavuga bati kubera hariya mu Buganda batariko bataha kandi natwe twifuza ko dutaha kugira ngo dutahe mu nzira nziza dutekaniwe ni ngomba ko dutahukana nk'impunzi kuko twarahunze turi impunzi bagahitamwo gufata ugo rugendo rurerure rubakura mu nkambi na Kivale bakaza muri Kenya bakabana yushikaka kuma mu nkambi
ariko hari makuru avuga ko abo barundi bagizigiye batahukanwa atari impunzi z'ukuri ahubwo ari amayeri ya leta ifata abantu bayo ikabasohora igihugu maze ikabatahana biyita impunzi mu ntumbero yo kwerekana ko ibintu bigenda neza mu gihugu kugira ngo ikangurire benshi guhunguka barampamara benshi uzayo makuru afatiye kuturorera
ibivugwa hijya no hino nabo buza abantu kuvuga by'ukuri n'uburenganzira bwabo kuvuga ariko ikibabaje nuko bavuga ibinyuranye n'ukuri guhari igihugu cyo Burundi kiratekanye nikibigaragaza n'izi mpunzi zidasiba uhunguka kuko hasere rafise ibitigire musanzwe muzi neza yuko bidasanzwe kugira ngo umuntu ashike mu nkambi arinde yinjira mu kigo aseri mwakire imuye impapuro ifata ayo mafoto n'ibindi byose yewe ntibibaza ngo n'ikintu cyoroshe natwe bitura abategetsi kugira ngo yinjire mu nkambi usaba uruhusha bakafata umwanya wo kubitegura kugira ngo uwonyoze yikirenge cyonyene bifata umwanya ivyo rero bavuga nabantu batazi nkumbu ringe ni nkambi bimeze inge nibitunganijwe ntabokora ivyo kugira bitumarire iki cuko biri nabantu bwabo kubushake bwabo bashoboye gushikariya mu nkambi kumva zitandukanye bavuga bati harageze ko dusubira mu gihugu cy'amavukiro impezo yacu u Burundi
mugabe iyo mpezo harabandi batari bake n'ubu batarayisubiramwo
mu gihugu cya Kenya dufise impunzi zingana 13 210 igitigiri ni igitigiri cyo kuva ku igenekerezo ya 31 gitugutu no mwaka nyene urumva biracyari bishaja abo bantu bakaba bari mu mice 3 turafise abasanzwe bari mu nkambi y'iri Dadaab aba nabo bakaba bangana 65 kuri iyo tariki mbabwiye n'abandi bari mu nkambi y'Ikakuma abo bangana n'ibihumbi 992 hanyuma abandi nabo bari hano muri Nairobi bangana n'163
Bwana Barampamara ashimira ubutegetsi bwa Kenya kukuntu bufasha mu koroheza abarundi bifuza gutaha n'ishyirahamwe mpuzamakungu ya SEL ku ntererano ritanga kubera ryatahuye ko Leta y'u Burundi itakwishoboza icyo gikorwa yonyine anemeza ko kuva mu ntango z'umwaka uzacyo gikorwa kizobandanya kandi ko abiyandikisha bakomeza kuba benshi Bushiko bo ibitegire by'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere kuva mu mwaka 2015 ntibiburizwa ko na leta n'amashyirahamwe ajeje ibibazo by'impunzi harimo mbere na SEL ayo mashyirahamwe yemeza ko abarundi bataye izabo bahungira mu bihugu bibanye byo mu karere barenga 400,000 mu gihe leta nayo yagiriza kugagamisha ibitigiri kugira ngo yerekane ko atagenda mu gihugu yongera guma ronka amafaranga y'imfashanyo ikongera ikayagiriza yuko yirengagiza ibitigiri z'abarundi batahuka ku munsi ku munsi eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Jowiri Kaneza arakenuye tukiri mu gisata c'impunzi impunzi z'abarundi 210 zari zimaze amezi 6 zigishwa imyuga yo gushona gukora amasabuni kumwa ndetse no gukora imikate mu kambi ya Rusenda ari mu territoire ya Fizi muri Congo zivuga ko zahawe ibikoresho bidahagije kugira ngo bitangure gukora imyuga zigishijwe mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo adufite ibindi kuri no nkuru
Nyuma y'igihe cy'amezi 6 urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu mu nkambi yo mu Rusenda bari bamaze bigishwa imyuga y'ubudozi kogosha gukora imigati ndetse n'amasabune rumwe muri uru rubyiruko rumwe bigishijwe imyuga yo kogosha ndetse no gukora amasabune rutangaza yuko ibikoresho rwahawe n'ishyirahamwe rya ADRA ari bikeya mu buryo bizabagora kwifashisha mu gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe uyu ni ndakengurukiye Eric wigishijwe kudoda
nyamabase baduhaye mba ntacyo tuyamaza ngaha ku masaro kubera ngaha cyane cyane ngaha kuri amasaro ngaha ntabwo dukoresha amabase cyane kandi imashini zacu nakuntu twozikoresha tudafise amapano tudafise amabateri ibiyo byose tabyo dufise iyo ni ibintu bikuru bikuru kwanza mu masaro kuko imashini twoyikoresha yonyine atamuriro dufise cyose abantu kubanza bakatubazanira iyo pano bakatuzanira nizo bateri bakatuzanira n'ibiyo kugire tuze tuyakoresha kuko bera n'amaronje cyane cyane tubarashaka harashobora kuza nk'abakiriye benshi bigasaba ko dukoresha zijya aronje
umuyobozi userukiye mu z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi poste agaragaza yuko nubwo ADRA yigisha urubyiruko kwihangira imirimo urubyiruko rugifite ikibazo cyo kubona ibikoresho byatuma bakora nta mbogamizi bafite
ku bikoresho byose bagiye bazanira abantu bize imyuga hano mu nkambi. Adra nta kitari yagerageje kugira mu kuba mu gukora amasosiyasi atandukanye no kuyaforma ibyo bagiye gukora. Mugabe ikibabaje nuko mu byo baza gutanga nta shyirahamwe na rimwe bigeze bahereza ibintu birikwiye kugira ritangire bijya bikorwa byabo neza. Bavuga ko bafite uburyo buke kandi bakamasigura yuko ngo umugore mwiza atanga icyo afise. Batanga ngo ibyo bafise hanyuma natwe ngo twame turaba ingene dushobora kongereza dutangira ino myuga batwigishije. Mugabo n'ubundi turi cyari banaho nikora ntaho turi bugere tudafise abadusutena inyuma.
Leo Safari umukozi ushinzwe imyuga muri Adra atangaza yuko bamaze guha ibikoresho urubyiruko 210 rwo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe rwarangije imyuga yo kudoda, kogosha, gukora amasabune kandi ko no muri kino cy'umweru hari urundi rubyiruko rwize iyo myuga 140 bazaha ibikoresho mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwigira bihangira imirimo nubwo ubushobozi bwo kugurira ibikoresho bihagije abize imyuga bukiri bukeya kuri Adra.
Urazi ko Saro ikeneye ibintu byinshi ariko amahera bageneye buri muntu ni makeya cyane. Urebye ibintu byo kuri Saro aba ari ibintu bihenze, ntabwo umuntu umwe yahita akora Saro ahubwo ni uko abantu bishyira hamwe mu gihe kizaza bagatangira gukora amasaro yabo kuko nta mahera akwiye nyine yo kugura ibintu byose bigomba kuja muri Saro. Iyo gituma kuri bo babona ari bike nyine kuko ugereranije n'amahera batekanirije kuri buri muntu. Buri muntu atekanirije amahera 40, urebye amahera 40 yonyine agura n'itondezi.
Usibye uru rubyiruko Adra yigishije imyuga yo kudoda, kogosha, gukora imigati n'amasabuni, hari urundi rubyiruko yigishije imirimo y'ubuhinzi ariko rukivuga yuko rutarahabwa amafaranga yo kuzagura ibikoresho by'ubuhinzi nkuko byemezwa na Emmanuel Sengiyumva, umuhinzi wo mu nkambi yo mu Rusenda.
Twe nk'abantu bakwaye na Adra twavuze promotion yo kwiga kurima nubwo twahombye, ariko turasaba badusohore kuko basohoye abandi baragirageje buri muntu abagiye muri Salon de Coiffure, Salon de Beauté, Couture barabahaye kandi dorare buri muntu yuko kugura ibikoresho cyo kubandanya akazi kabo. Nabwo turasaba icyo ubona ko cyoshoboka cyose baduhe natwe tubandanye imirimo yacu yo kurima.
Leo Safari ushinzwe imyuga muri iri shyirahamwe avuga yuko abigishijwe ibijyanye n'ubuhinzi ibo bakemuye ikibazo cyabo, babagurira imbuto zo gutera ndetse babashakira n'imashini yo kubahingira. Mwomenya yuko usibye ibikorwa byo kwigisha imyuga ishyirahamwe rya Adra rikorana n'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda ni Murongwe. Iri shyirahamwe kandi rikorana n'izi mpunzi z'abarundi muri gahunda yo kurengera ibidukikije aho basimbuje ingwa ibizuku. Nubwo impunzi zikora ibizuku zitotombera iri shyirahamwe ko rya ritinda kubishura. Vedance Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Nabice ku masonga mukanya. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga kubera ibihugu bigize uwo muryango vyatevye gutanga intererano. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari i Kigali. Amahoro Claver, ngaho i Kigali.
Amahoro neza Diane, ninahazo.
Ego, ubwo bukene bwa EAC bwifashe gute ibihugu bimaze gutanga intererano, ni ivyahe kurwaheruge?
Ubwo bukene bw'amafaranga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko n'ubukene buva nk'uko babivuze ku bihugu bitaratanga intererano yabyo. Uno mwaka rero watanguye mu kwezi kw'indwi tukaduhera mu kwezi kwa gatandatu no ku mwaka uza. Uwo muryango wari wiyemeje gukoresha imiliyoni 100 z'amadolari, hanyuma rero ibihugu rero bikaba bimaze gutanga ngo ibice bigera kuri 35% gusa ku ijana. Uburundi nibwo buhehanye menshi, bukaba buheranye amadolari ya Amerika arenga imiliyoni 15 n'igice, n'amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 20 z'amarundi. Uko rero ibihugu bimaze gutanga, igihugu cya Kenya kimaze gutanga ibice 80%, igihugu cy'u Rwanda ibice 25%, Tanzania 52%, Uganda 53%, igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo rero uno mwaka ntacyo kiratanga.
Hanyuma hari ingaruka mbi biriko biragira ku bikorwa bya EAC?
Ingaruka mbi zishobora gushika nk'uko byarayi bitangazwe n'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, ni uko ubu unye abakozi bose ba EAC hafi ngo igice tugiye kuja mu karuhuko ka Noweli na Bonane, ata amafaranga ata mushahara w'ukwezi kwa 12 kironse, hanyuma nuko ngo abatanga ibintu sapulayaza bazana ibintu bitandukanye mujyango wa Afrika yose ko batarahabwa amahera ama abacungera umutekano akompanya acungera umutekano ntaronka amahera amerewe n'abakora isuku nabo bose ngo ntibararonka amafaranga uno mwaka.
Yego, none gakaraza amategeko atomoriki mu gihe ibihugu bitandukanye biri muri iyi yase biheranye bidatanga kuko no mu mwaka uheze hari biranane byari birimo.
Amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga yuko ngo igihugu cyose kibirizwa kuba cyatanze intererano itariki 31 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, no kuvuga ko mu mpera za kuno kwezi byose byabirizwa kuba byatanze ayo mahera. Inama nshingamateka rero ejo ku munsi wa kabiri yavuze yuko ngo mu cyicaro cyayo cyo mu kwezi kwa kabiri kumwaka uza bizoca gifatira ingingo ibihano ibihugu byose biza bitaratanga amafaranga cyane cyane ngo ibiheranye aho igihugu cy'u Burundi n'icyo gisamiti byo mwaka urutoki mu bihano rero harimo no guhagarikwa muri uwo muryango.
Urakoze cyane gose Pierre Claver. Niyo nkuru turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Murakoze namwe.
Mukanya cha tubandaniriza mu Rwanda kugakuruka babaje. Umukecuru uzura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majepfo yamenyekanye kubera uruhara agize mu kurokora abatutsi jana mu gihe cha genocide mu Rwanda yari itaze Imana kuri uno wa mbere azize indwara. Ijo ki Amerika twashimye kugaruka ku kiyago mugenzi wacu Asunta Kaboyi yagiranye nawe mu kwezi kwa kane amubwira ungene ico gikorwa cyo kurokora abariko bahigwa Ruhongo yagishitse ko mu kubesha abicanyi ko yari umurozi.
Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya genocide. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko wari umukene?
Icyo gihe nari mfi Imana niyo yakoraga.
Bose bagutinyaga, bagutinyaga gute ku buryo bataza kubakwiga iwawe ngo babatware?
Nari mfite uko ibintu nkora, ibintu nakoraga narabibambikaga, namara kubibambika ngacisha ku nzu hose. Ni muzanye abinjira barye
ukababwira uti mfite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri kabwa nkema bucugusi bagacugusa. Nimbazanya b'ingenzi hamagare nakavuga bwa vundi bwo gucuma.
Abandi bati ko kuri mukecuru ni umuruzi afite inyabingi.
Utumwe mukecuru bati wanyoneye ntiwacu nirukiga batanyabingerangira turarazigira abakiga bagira inzanyabingi.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta nterahamwe yongeye gutekereza kuziwe kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi, ahisha Mukangutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbire. Ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati. Nigena avuga ko Leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko abaturanyi babo babafitiye ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyamye sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagera kwa ngana. Nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso yanjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinyansinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu bizima?
Ntabwo babyishimira, ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwisha. Kandi ni ukuri ntayo. subu baba mufanga ajya guhinga kuba ko mba nzi ubukene bwanjye ndacoceka nkabinkorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho mu mwaka wa 2007. Zura Kabihimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame, yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Islamu mu Rwanda. Iyi midari yose y'umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Asumta Kawo yarakenuye mumvise rero mukecuru Zura Karuhimbi ko yitavye Imana ku munsi wa mbere cariki yagobagiranye akiriho. Mukanya mugenzi wacu Diane Ndonse mu kigano c'amagara y'abantu be na muganga Gabriel Ndayisaba batuyagira kuri kanseri y'ibere.
Muganga Gabriel Ndayisaba umuhinga mu gukora abantu asigura ko ingwara ya kanseri yo mwibere ari ingwara ifatani na bakenyezi kandi ikibonekeza cane cane ku bafite imyaka iri hagati ya 50 na 70. Mu Burundi nta gitigiri cy'abayigwaye kiramenyekana nubwo ubushakashatsi bw'abavuzi butaragaragaza icivako. Muganga abandanya avuga ko hariho ibishobora kwerekana ko mukenyezi ashobora kuzofatwa niyo ngwara.
Ibyo bituma n'uvuga yuko hari bituma nk'imyaka kuba myinshi niko kanseri iboneka. Umuntu yagize kurwara kanseri mwibere ashobora kugaruka iyindi. Ibindi nuvuga ni nk'umuntu yagiye mu kwezi akiri muto cyangwa umuntu yabyaye atevye imyaka 30 cyangwa yagiye muri menopause atevye cyangwa hari usanga amaberebere yizana kanatawonsa. Ibyo biratuma kanseri iboneka gusumba ku bandi.
Muganga asigura ko ingwara ya kanseri ari bihimba bikura ku rugero rurenze uko bitegerejwe.
Kanseri izo zose ziva ku maselule mubiri, ibintu bigize umubiri bwa ukomere ukure. Basanga amaselule rero akura uko yishakiye. Bashabamo kanseri ayidafata ari ku ino, ari mu nda, ari mu mutwe, hose iberiho. Kenshi na kenshi rero ni ivyo bigize umubiri vya selule bikura kuvyisha akibase bituma uko vyatekanijwe bitagenda gutyo hashaba mu kanseri rero.
Umukenyezi yamaze gufatwa na kanseri yo mwibere arashobora kubimenya nubwo atamusonga barumva, ariko ni ngombwa yame yisuzumye mu kwikorakora ku mabere ku munsi ku munsi.
Iminsi yose nuko amabere ari amabere bakayarabwe na sa uko nabo wumva nabo kana kubwiye akakabyime no bavyumva bakayaraba ko bakorakora urumva ikintu cyahe ni cyangwa sukundi bashagenda kwa muganga cyanke
umukiri ngaho kumwe ngo umuntu yakora koyega muganga mwibere kumwe ngo hari utuntu twishi nimba no twita ngo tuvyimba nyene twishi yo tandukanya gute utwo dusanzwe tubwiza ibere nako kandi ko bakaje nk'ingwara.
Iyo umuntu yikorakora kenshi abone cyahindutse ukumva tututuntu warumva duto duto kuni munsi umva kwa kano atasa n'utundi hanyuma rero umva maze kugucugwa kugera kwa wamenyereye muganga. Kandi kenshi na kenshi abaganga hari igihe badapima n'amabere mugabo kwisanzwe umuganga wese ahari agiye kwivuza arabapima hose kugira ngo amenye kitameze neza. Kenshi na kenshi usanga batabigira ariko nibyo bihanuwe gukora iminsi yose.
Ibyo birafasha ko umukenyezi avugwa agakira mu gihe yayimenye hakiri kare nkuko muganga Gabriel Ndayisaba abandanya abisigura.
Hari ibindi bimenyetso usanga nk'imoko ry'ibere ryarinjiye riraba mu nsi aho ribonetse rinjira mu ibere cyangwa ugasanga ibere ryahindutse ryabaye rinini gusumba rirashushe cyangwa ugasanga ryakomanaye. Bayibonye rero baheva bakayivura umuti wa mbere dore nk'ako akiri gato ni ugakura ari kinini bakuramo icyo kinini cyose. Iyo yamaze kurenga urugero bakamwibere bivana ingene kanseri ingana ari ntonya bagira bakura ko konyine ari kinini ibere barikura akaba nini miti rero baca babananiriza ko kugira ngo kanseri ntigende handi.
Ubuvuzi bwayo muganga Gabriel asanzwe anarongoye ishyirahamwe ry'abahinga b'abaganga mu kubaga avuga ko bukiri ikibazo kuko atabikoresho bafise nk'ibisaba guturira uduhimba tw'umubiri twafashwe na kanseri kugira ngo ntigumirandagata umubiri wose. ariko kandi muganga abandanya avuga ko indwara ya kanseri yo mu ibere cyo kimwe n'izindi zifatira mu bindi bihimba by'umubiri ko hariho ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ayirinde. Atanga karorero nko kudafata inzoga zambiye, kwirinda kugira ibiro by'umurengera, maze umuntu akitwararika kugira imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Vyose yatwaje muhinga bw'ivyuma. Nanje Diane nahazi twari kumwe, twemi tuyifurize kwandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu.